kumengo ntunezerewe namaki
mpejeje kuronka makete ngo mfise amadeni y'umuyaga nkuba na telefone ngendana
eh hey, namadeni nyene umuntu wese ategeza kuriha kubikogwa amashyirahamwe amugirira
nomenya gute ko hageze kuriha
kuma pabura kurungikira hari ku itariki ntarengwa yo kuriha iyo niyo tariki ya nyuma yo kurihirako
nori hagute
hari inzira nyinshi urashobora gukoresha uburyo bwa Center Pay canke ugashisha muri banki wiyikamwe canke kandi ugakoresha telefone canke internet canke ukishikira ku biro bya posita canke kandi ukarungikira ikete